mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Hano muri studio y'ingo muri kumwe na Joy Diana Nina hazwenge kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi live ku isi hose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ingende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Senari nkuru mu gihugu cy'u Rwanda yemeza ko mu 2017 yakiriye imanza 69 z'abubakanye bituye ubutungane bipfuza kuvana mu gihugu cyose. Mu 2018 izo manza zavuye kuri 69 zija ku 1311 mu gihugu cyose nyene. Abenshi mu baza gusaba gutandukana ariko kwahukana baza bava ku murwa mukuru Kigali mu Burundi. Nta bitigira ibishasha byerekana uko ico kibazo cifashe. Twashoboye kuronka bivanye n'uko ijwi rya Amerika bitacoroshe guhabwa amakuru n'ibisata bitandukanye vya leta. Gusa radio y'abanyagihugu RPA mu nkuru yakoze imbere yo kugagwa mu 2015 yemeje ko yishimikije ibiharuro yavuga ko yakesha sentare intango ya Kinindo byaboneka ko ibitigiri by'abahukana byongera ku mwaka ku mwaka. Hagataho ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bugamije amahoro IRDP cyo mu Rwanda mu kwezi kw'icenda ku mwaka uheze casohoye raporo yerekana ko ugukoresha nabi imbuga ngurukana bumenyi biri mu biriko birasenya ingo. Ivyo raporo byifashe gute? Reka tubaze mugenzi wacu Asumtakabuye.
Gatanya ikomoka mu gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga ntiyari imenyerewe mu mpamvu zituma bashakanye batanu. Mu bushakashatsi bwakozwe na IRDP umwaka ushize bwagaragaje ko aho iterambere rigeze abantu bagaragaza ubushobozi bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga byagize ibyiza byinshi ariko bizana n'ibibi, cyane cyane iyo izi mbuga nkoranyambaga zikoreshejwe nabi hagati y'abashakanye. Ndushabandi Eric umuyobozi wa IRDP avuga ko gukoresha izi mbuga nabi basanze biza mu mpamvu za mbere zituma ingo zisenyuka muri iki gihe.
Icyagaragaye mu mijyi cyane cyane noneho ni social media ndetse na technology. Ubwo icyo nacyo ni indi ndiva ya kose y'impamvu ya za divorce. Akaguma kuri chat ariko noneho chat iyo ibaye mbi umugore umugabo akayigwaho biba imbarutso yuvuga aha turi preve ndayibonye. Mu bushakashatsi twagaragaje iyo umuntu amaze gushaka ugasanga arashaka gukomeza kuba umwana muto abagabo rwose ugasanga uko yitwaye ntiyitwaye nga kwa kundi abyifuza kuba umutware ahubwo yarashatse ariko ntiyamenya ko ni ukuvuga arakomeza kujya mu kabare, arakomeza kujya kureba imipira, arakomeza kujya mu rungano. Ibyo bigahindura bigahita bihindura icyo umugore yari ategereje. Nawe
ibyavuye mu bushakashatsi bwa IRDP ntibiri kure y'ibyo abakorana n'inkiko bunganira abantu babona. Maitre Vode Kayitana umunyamategeko wunganira abantu mu nkiko nawe yemeza ko bajya bahura n'iki kibazo cy'abashakanye batandukanywa n'ubutumwa bugufi, amafoto agaragara kuri telefoni z'umwe mu bashakanye yaba umugabo cyangwa umugore, mu gihe ubwo butumwa buza bugaragaza ko umwe mu bashakanye yagiye ku ruhande.
Yashize umuntu yararimo mpa umugore amubwira yuko yafatiye muri telefoni y'umugabo we amafoto n'amamesaje. umugabo hari umukobwa wamwoherezaga nyina abantu bama message bya basheri sheri wanje n'ibiki hanyuma n'umugabo nawe akamusubiza bakavuga n'ibindi bintu bavugana nyine byerekana ko ari preuves z'ibindi byabaye imbere iyo kayo narayibonye social media ni nk'ibisuko umwe abariwe undi muntu birirwana akabamwandikiye cyangwa undi muntu yabonye ku manywa akabaramwandikiye undi akabamusubije abantu bagira nira byanze bikunze n'abana bagira ingaruka kuko ababyeyi nabo babona umwanya wo kuganiriza abana kuko urumva umwe abahuze ahugiye wenda muri famiye muri gurupe batatu cyangwa muri abo basheri be abana bo urumva umwanya wabo uba mutoya iterambere ni ingorane kuri famiye no ku mibereho y'abashakanye no ku mibereho y'abana.
Hari umuryango wari warashakanye umaze imyaka icumi ubanye wampaye ubuhamya ariko bifuza ko ntabashyira amazina yabo cyangwa amajwi yabo kuri radiyo. Umugabo Nise Karangwa Emmanuel yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko buri gihe yajyaga abona umugore we yanga kumwereka telefoni ye ndetse banamuhamagara akajya kwitabira kuri. Umugore yakundaga kuvuga ko atinda ku kazi kuko umukoresha we yabaga yamuhaye imirimo myinshi. Karangwa yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko iyo myifatire y'uwo mugore we yahoraga muri telefoni yaje gutuma agira amakenga ahitamo kumukurikira umunsi umwe amubwiye ko agiye ku kazi ku mugoroba. Karangwa avuga ko yaje gusanga umugore we aba yagiye mu kabyiniro ndetse afata amafoto tabyinana n'abandi bagabo bamubwira amagambo akomeye. Uyu mugabo yavuze ko iki kimenyetso yagijyanye mu rukiko kiba impamvu z'uko uyu muryango wabonye gatanya. IRDP yakoze ubushakashatsi inagaragaza ko iki kibazo gikomeye kidashingira gusa ku magambo abashyingiranywe bandikirana n'abo hanze, ahubwo usanga gukoresha imbuga nkoranyambaga bihagarika ibiganiro hagati y'abashakanye kuko buri wese umwanya munini awumara muri telefoni cyangwa internet.
Ati gikomeye cyane ni uko nguko social media na teknoloji na televiziyo mu rugo byose byatumye noneho dialogue itahaba kuba social media abantu twaraziguye muzika tukazikoresha ariko tukavanaho wa mwanya wo kuganira ukavanaho umwanya wo kuvuga ati ndandika iki sinandika iki. Umuco wo kutizerana waje kwiyubaka mu rugo buryo umuco wo gucana inyuma no kutizerana naho ngaho bishingiye.
Imibare igaragazwa n'urukiko rw'ikirenga yerekana ko imanza za gatanya ziyongereye cyane. Uru rukiko rugaragaza ko imanza za gatanya zaciwe mu gihugu cyose mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi zari 69 mu gihe umwaka ushize wa 2018 zikubye inshuro 19 z'ibihumbi 311. Mu nkiko zo mu mujyi wa Kigali ziza ku isonga kugira umubare w'imanza za gatanya kurusha izindi nkiko zo mu gihugu. Kicukiro iza ku isonga mu kugira gatanya nyinshi. Umwaka ushize wa 2018 habarugwaga imiryango 210 yatandukanye byemewe n'amategeko. Gasabo 190 na Nyarugenge 157. Mu gihe mu gihugu hose habarurwa imanza za gatanya 311, 557 nizo mu turere tugize umujyi wa Kigali gusa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi arakenuye murumvise ingene vyifashe ahanini bavuze ko biva ku mbuga ngurukana bumenyi ibindi biriko bisambura imiryango. None uretse izo mbuga ngurukana bumenyi nibihe uruhara rw'abanyamadini canke abakozi b'Imana n'urwahe? Utwo tubazo turi mutwo tuza guca ijyanino mu kiganiro muri isanga cuno munsi. Umutumire twabatumiriye nk'uko mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu ni Pasteur Edmond Kivuye, umwungere mukuru w'ishengero Eglise Vivante ku isi hose. Pastor Kivuye ariko arakora ingendo mu mareta atandukanye ya Amerika ku munsi wa Mungu munyigisho yatanze ku isengero Cross Point rifise icicaro ahi Washington. Yaragarutse ku vy'imiryango umutwe w'inyigisho wali Family Matters. Turaza kubigaruka ko mukanya turacarindiriye ko ashika muri studio zacu, ariko mukurindira ko tumwakira reka tube turabumvisha kano karirimbo Mpa Amavuta na karirimbo ka James Serugarama hamwe na Daniela.
Yo, we're in the same place.
ry'igihugu cy'America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacarindiriye umutumire wacu Edmond Kivuye pasteur ari mu nzira aza agana studio za radio ijwi ry'America akaririmbo ni mpamavuta na karirimbo ka James Rugarama hamwe n'umfasoni wiwe Daniela mukurindira rero ko pasteur Kivuye ashika ngaha muri studio zacu reka kumwe benshi mwatwandikiye ku mbuga ngurukana bumenyi mushaka kugira ico mushikirije kwico kibazo cingo tube turabakiriye turahera kuri Vincent Ikadze ego utwandikira wavuze ngo ndi umucamanza ndafise ico nterera uri umucamanza muca igihugu ga Vincent ugakorera ya Senari
Janzwe ndi murundi nkora akazi k'ubucamanza mu Burundi nyene
ne kuduga ku ijambo rero tubwire ivyico kibazo ko vyifashe muri ico gihugu
Janzwe iyo umuntu aba nka yarumbiriza abaje gusaba iya divorce kujya kwahukana urasanga hariho imvo zibiri nyamukuru zikunda kugaruka mu mitima ya benshi ugasanga rimwe na rimwe iyo abakobwa baje kubaka uno munsi ntibakiraba umutima w'abagabo b'abahungu baje ko baraba icyo umuhungu afishe rero iyo yashitse agasanga urugo ibyo yumvira siko biri ngo umuhungu ntatunza rakenye acabona umengo yari ihenze ugasanga kuri ibishoboka byose ngo yakuyogira divorce
aho imbere ko unadusigurira ko ari byo bababwira mu kuza gutandukana umuntu acibaza ati ubwo buryo bugira abahungu gusa naba nta bapfaso ni canka abakobwa usanga babufise gusumba nabagiye kuba shiramungu nabagiye kubakana nabo
abakobwa nari nkivuga ku bahungu ku bakobwa uko babiyumvira mukaya ndavuga ku bahungu cyangwa ku bahungu nabo navyo birimwe aho usanga umuhungu aza kuronde ngo uba yibaze ngo wabo barafise akabona umwe ngo adocaronka ya muronka akabona umwe ngo ntacaronse agacikomba kumuturubika ngo wakuze wari ngo siko ngombwa ubaho ngaha ugasanga umukobwa akibona nk'umusaza nawe agaca aza kubi gusaba ati je nupfa numva nduhutse uru rugo naruvuyemo
ivyo bibwirwa n'abaza kubitura mu butungane bashaka kwahukana
aho baza bagasaba ati urumva ati twe dushaka kwahukana kuko igihe twabana twarumva tuhiyumvanamo ati mugabo uno munsi tubona ko twiyumvanamo bakakubwira bati kugira ngo kumbe turuhutse nuko twovana n'uyu muntu kuko twumva ubu n'umuti udatekanye hanyuma rero abo bakobwa iyo asanze ubwo butunzi yibaza atari bwo buhari uca usanga agomba kuvuga ati bon ndabona ko niyihenze ugasanga ntibikunda ko ashobora gukwigwa muri iyo situation akumva umengo yitwaje ahantu yohava akajya gutekana yabivuyemo nk'umbure mu gihe aba afise n'abandi yigeze kuba bakundanye nawe abona bagumanye icyo ni ikintu twabonye cy'uburyo kizashyiragaruka kenshi aho abahungu bakobwa bakibona ku mengo bogenda baperefera uburyo hanyuma abahungu nabo nyine navuze yuko nabo nyine bibashikira ikindi twabonye kigaruka kenshi ni abantu bajya kubaka ingo bakabona urugo nk'umunyenga
siguro
no kuvuga asanga hariho abakobwa abafite imyaka 21 incaye 22 n'itatu ukabona abo bagenda na bose barongowe kaba ngo nongo naje no gupfuna ndo ntiyongwa ngo naho ba mu gitobe nkaba ndi ku mugabo gusa
yuganiye n'abana ku myaka 21
bakiri bato
ku myaka 21 ku myaka 21 umuntu abaragira kwihebura ko ubunye umuntu yize akaronka akazi ubwira avuge ngo sinze ndanagende ngenda gusabiriza umugabo gusaba n'imyaka 35 ubunye bavuga ko ari mike cyane
ahandi turavuga ahantu abatize batarindiye kwigace nk'abivanye n'uburere baba barimwo turaba nk'aho turi mu Burundi nk'ibice by'imbo bice by'ahantu hashushe cyane nk'ayo mu bisagara aho bajya kubaka bakiri bato rero ugasanga nta ekipe bagendana ari mu rushenga yari hehe bose bamaze kuja kurongwa n'akabona umengo nawe yogenda uwari yamaze kugenda aca abona aragera igihe agashike vyose yibaza ku mengo n'umunyenga amaze kubona yuko atari byo ari urugamba ahubwo acari umunyenga aca agomba gusohoka mw'urwo rugamba
None ga Vincent nimba atari banga wewe uri umucamanza hagati mu gihugu c'u Burundi canke i Bujumbura
General kure yubujumbura ubunawandi mugihugu hagati
ubunawikadze hehe yubujumbura kumugwa mukuru changi ruguru
doye tularaba wikadze mubisagara mugwa mukuru kubera mu misozi hoho baracyari muri kwa kubaka kwa kera aho umukobwa agenda kubaka ari determine avuga ati ngiye kuba ku rugo kandi na rugo akagenda yarusana ndamuhanuro z'abazeyi na basenge bakujya kwa kera bitandukanye no mu gisagara abantu bashobora kurogorwa muri cya gihari
hanyuma ababikwega kuko hari igihe usanga naho abantu bavuga ngo barahukana umwe agenda avuga ati ndashaka ko tuvana ariko wundi akaguma anana havuga ati nyamara reka turira abana canke tugira iki ababikwega cyane n'abagore canke n'abagabo
gushika no munsi tumaze kubona hari ibintu bitangaje iyo baza kwitwara kenshi hazi umugore hazi umugore asaba yuko yokwahukana ariko umugabo nawe kenshi nawe ageze kuhitagura urubanza avuga yuko adakeneye ko bahukana mugabo umugore akamubwira ngo dufashe nko ku manza ndwi ku icumi hazi umugore asaba divorce umugabo nawe ajya akayanka ati je simbona ko nogera divorce kubera iki rero tumaze kwambura umwambaro w'ubucamanza tukabaganiriza nk'abagenzi abakenyezi abagabo bakubwira ati ndi ushaka kwemera divorce mu gihe umukobwa yaje ndamutoye uko nyine dukundana kubera twari dukundanye uno munsi nkaza kwemera divorce tugabura amatungo yose mba mfise kandi nawe atakapitale yazanyemo
urakoze cyane rwose ego urakoze cyane Vincent Nkurunziza wari watwandikiye uvuga ko ufise icyo uvuga nk'umucamanza akora ngaho mu Burundi guri munsi mwiza ku ntererano yawe urakoze ego hari n'abandi batandukanye bariko baratwandikira mu kurindira ko umushitsi wacu Pasteur Kivuye ashika ngaha muri studio nka Jonas havuga yanditse avuga ngo ngo vyiza ho ubushakashatsi bukomeye bukagira kukuraba icari cahuje abo bambere yuko bakana kuko ngo niho hari inyishu y'igitera kwahukana mukuri ubugeni ngo canke ubukwe bw'iki gihe akenshi buri gushingira ku bukungu yavyanditse mu Kinyarwanda muranyihanganira ivyo ntaza gushaka kuvuga neza ngo canke ngo inyungu z'ibintu kurenza urukundo ibi bigira ingaruka zimomeye zirimo no gutandukana hamwe bikavamo no kwicana ngo ibaza ariko kubana n'uwo udakunda kubera ko uwo wakundaga yabuze inkwano iwanyu bamwanse ngo kubakana n'uwo udakunda kuko umuryango wawe wakujije uwo wakundaga ivyo ni ivyumviro vya Jonas havuga yavyanditse mu Kinyarwanda n'ico gituma ndabisomye mu Kinyarwanda bana b'Imana Baltazar nawe kuri Facebook ijwi rya Amerika yanditse avuga ngo ikibazo nuko abantu tutagishaka kumvira yaturemye bigatuma habaho inarije mu rugo hakabura ubahundi umudamu ntabakimenya ishingano ziwe n'umugabo nawe bigatuma atwaza umukazo uwo yakagombye kwinginga no kubungabunga bigatuma habaho imishamirano ya buri munsi kubaha uhoraho ngo niryo tanguriro ry'ubwenge niko yavyanditse ngo nitwamubaha azoza yivange mu ngo zacu hama ngo tubane mu mahoro ukwahukana ntivyemewe imbere y'Imana ibi ni ivyumviro vya bana b'Imana Baltazar turase Louis Michel ku yindi murongo wa telefone Louis Michel ikaze Louis Michel uratwumva Louis Michel turumva ka telefone ke katumvikana Philippe wewe turi kumwe
ego cyane turi kumwe
uherereye ga Philippe
jewe merereye mu Burundi ese te bamo ma province yo muri nord
yose ukari ayo mu buraruko
oya imyinga
ivyifashe gute ivyaba ivyingo ngaho onye muyinga gafiri
bo imuyinga ivyo vyintane hagati mu ngo byamaza zibonekeje cyane ariko ikigaragara nuko nta gaciro baba baha ibanga bagiye guhana urugo bagiye kubaka mu kugira uko umengo bishobora kuba ari nk'ibikino bariko baragira gutyo rero bamara gushika muri byango bakibagira yuko Imana yabagize yabahujije ngo ibagire umwe icyo kintu rero cy'uko Imana ibagira umwe cyabwirizwa kuba aricyo kibaranga maze kigatuma bahura
bakagira icyo nokwita umwanya w'umujyango bagahana umwanya bakaganira bujya amurugo ikintu kizobubakira cyubaka iminsi yose uhera ku kiganiro mukaganira mukatangira hamwe ibizogenga urugo rwanyu hanyuma mugafukama mukaheza mugasenga kuko Imana yavuze iti muri Bibiliya ko umugabo abwirizwa gukunda umugore wiwe hanyuma umugore akubaha umugabo ariko nicyo buza yuko n'umugabo akunda umugore hanyuma umugabo kandi akongera kubaha umugore kubera iki bubakiye kuri rya jambo ry'Imana kwa gusenga bakongera bagasangira byose kuri ubwo rero iyo mikino bashyira mu rugo bakabona umengo bagiye kubaka nk'abagiye gukina ibazi hagaciro icyo gituma kenshi usanga byatumye ingo zisambuka ugasanga bariko baraja kujya mu manda zo gutana.
Urakoze cyane rwose Filipo ngaho onye Muyinga ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda wa mutumire wacu arashitse muri studio zacu ni Pasteur Edmond Kivuye umungere mukuru ishengero Eglise Vivante ku isi hose. Pasteur makoze kwitaba ubutumire bw'Ijugi Amerika.
Murakoze cyane.
Ego kandi nakazi muri leta z'ume za Amerika muri ko murakora ibikorane bitandukanye mu mareta atandukanye.
Murakoze.
Imbere ko duca tugaruka kuri ivyo muri ko murakora amareta muri ko muragendera nayahe ubutumwa mwaje muzaniye abarundi n'abanyamahanga abanyarwanda abanyamurenga abantu bose bakurikira ubutumwa bwanyu n'ubwa.
Twebwe ubutumwa dutanga n'ubutumwa bw'impemburo. Ego twifuriza abantu guhembuka bakabaho neza.
Ego.
Bakubaha Imana. Imana nayo ikabaha ibyo yabasezerani.
Ego
murakoze.
Muriko kwa Mungu mwari ngahanye kuri Cross Point ni Strangler City cyare Washington muri leta ya Maryland. Mwaratanze inyigisho zitandukanye turabigaruka ariko hambavu ya Washington ahandi mutegekanya kugenda ni hehe?
Tuzoja Massachusetts mu bice bya Boston. Hanyuma tuje tuja Canada, Montreal na Ottawa. Tuje tugaruka Maine, zokora Portland muri Maine. Tuje tugaruka Texas. Ego.
Ku munsi wa Mungu mu nyigisho mwatanze hari umutwe w'inyigisho rusange bavuga ngo family matters. Ubutumwa ga pastor ahanini bwa rugahe muri uwo mutwe bavuga ngo family matters.
Bizari bijanye n'ivyo muryango. Ego barifuza kumenya ibijanye n'umuryango muri rusange hama bakaraba ibijanye n'ivyo kubaka ingo bakaraba n'ivyo burezi bw'abana n'umubano w'abavukanye mu muryango.
Yego. Mubi bangamiye imiryango itandukanye mu gihugu cy'u Burundi no mu Rwanda nk'uko twavyumvishije abakunzi b'Ijugi Amerika tugitangura harimo ukuvana ama divorce yabaye menshi mu Rwanda baratanga ibitigiri yuko nko mu 2018 ubutungane bwakiriye imanza 69 ariko mu 2018 zica guca bwakira imanza 311. Bavuga ko ahanini byatewe n'imbuga ngurukana bumenyi. Nico gikuru gitandukanya imiryango kiriko kiratera uko kwahukana mu bantu batandukanye niko mubibona namwe.
Cho bari kimwe muri vya ariko sinimvira ko iyo nkomoko canke ari yo mvano yavyo. Ego. Ugutandukana byamye biriho. Sibishasha kuva kuri Mose. Zamye biriho mugo hari ibi bituma.
Ego.
Haraho bigwira gusunza handi. Hari nibihe bituma gusunza handi. Naruvuze ko no muri ibihugu byanyu yo hakanye bikomera gusunza ko ngo abantu baradeprima. Ego.
Hanyuma hambavu y'ivyo muravuze mu bihugu byacu ko gudeprima ariko ngira ngo guhangayika birengere canke guca kwiheba kugira iki mu Burundi naho no mu Rwanda atari imbuga ngurukana bumenya kica kiza kiba nkica kabi canke ica gatatu wanashaka n'ica kane n'ivya
nuko ingene abantu bavyifatamo atari ko bavyifatamo kera. abantu ntibafise kibanza cha ntibahi kibanza umuryango nkuko babikora mbere les valeurs agaciro baha umuryango si nkuko vya bimeze kera nico bituma rero ubu bikaze gose harazamo ibintu byo guharara no kwiganana no gukora ikintu kukundi yagikoze cyangwa kugikora nk'ukundi yagikoze nico gituma ubu bigenda birunyuka ntibimeze nkuko byari bimeze kera kera umuryango arabijamo cyane
yego
ubu bamwe aravuga toya ubu nitwe dukundana gusa tuzoyimenyesha abavyeyi gusa nibagomba bazi natagomba nakazi kabo nakaye nitwebwe urugo rwacu twe twenyene mugabo umuryango warabishiramo inkomezi cyane
ugafata umwanya ukavugana n'abana
bakavugana harabaho abaranga bavuga ati urya muryango n'ukuri turawutse canke uritonda muri urya muryango uritonda urya mwigeme emwe oya nta kuntu bakagucira gace uwo bantu ntibagomba kubaza oya naramukunze naramukunze hari kindi n'urukundo gusa buryo urugo ntigubakwa n'urukundo gusa kuko hari abantu bitiranya urukundo n'amasantima n'ibirorogwe canke amarangamutima
mudutandukaniritse
amasantima n'ibintu bihinduka
ego
ibirorogwe n'ibintu biza kuko atwenze neza kuko avuze neza kuko akubariye neza ugasanga rero umuntu afashe ingingo muri uwo mwanya subwa mbere biba byarabaye kuwitwa Yakobo muri Bibiliya yabonye umwana wa Inarume Laban witwa Rachel canke Rachel aca avuga ati je nzomukorera imyaka indwi si Laban yabimusabye oya niwe yavyipe niwe yitaye muri uwo mutego kwisabira kumukorera urumva rero ibintu biza muri uwo mwanya bisho nk'uko bamwe babivuga muri ako kanya umwanya birahera
ngani bimwe acavuga ngo mu gifaransa ma coup de foudre ariko kandi pasteur muravuze ikintu muvuga ngo imiryango yarafata akanya ikamenyana ikagira iki muri ivyo vyimbuga ngurukana bumenyi muriko mugendera muri bino bihugu hari nabavuga bati kugira uzoro nko muhuza biragoye ndaja kuri internet nzokwivuga nitwa gutya nkora ibi nkunda ibi nanki bi ubwo rukundo gogo muraruvuga kwiki
urumva habaho abaranze cha baranga
yego
mugabo nta intere yamaronko baba fisi inasenge inabo se wabo inarume umuvyara we mukuru we murubu nawe mwene wawe hafi umubanyi uwo niwe bamurabira akamubwira aba rero nawo kuri internet za dating sites nabo batangiye gukora nk'ivyo mugabo bona badandaje
bariranga
bo bariranga
yego
bakakora ati twe dukora ibi nibi nibi ubacusimbirako bo ntavyo nzi cyane mwari nabo nabonye babana ubu mugabo bagize imana bahuriye kuri internet mugabo bagize imana asanga imiryango irazinanye barabafasha urumva abandi ntavyo nzi rero sino bivuga ko mugabo iconzi nuko ba izo dating sites ama site internet yo guhuza abantu bakundane bo nibo biranga baridandariza bikunda bidakunda ntacyo bibabari
ntacyo bitwaye
ikindi gituma abantu babihurumbira nuko ntibazi ko kubana n'umuntu arakaramata urupfa rwozo watandukanye avuga toya turabana nivyakunda tubandanye nivyanka tubivemo urumva bisigari kontra niho kuja ku kazi ni bampemba neza nzohaguma ni bafata nabi
ndahave kwa mugani wanyu ni kagaciro kahari kahaga umuryango kataki hari cyane gose ejo gye America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda dusa benshi batwandikiye bagira ni benshi cyane ariko reka tugerageze twakire bake muri bo kuko umwanya uri kurasa nkuyitera tuhera kuri Oscar Ricard Oscar Ego uherehe gauska mukayanza kabazo kawe canke intererano kwa pasteur Edmond Kivuye urakoze ugira mwese mwiza ngaho umukayanza Oscar
ego kamisa ni kuvuga aho gushatani cyari kibazo cy'ukomeza kuko mu nsanze umugore afatuje yuko baresha n'umugabo amaka cyaburi cyuma ikindi uwo mugabo atavuga ati none ko nazo umugore yuko umufasha amaka ba ko se ko ta ata uko kirundi nsanze ndabona ko menga
ngora urakoze reka duhe akanya pasteur akwishura
yego
ugira umusimiza mukayanza pasteur ivyo ngo vyagateka kazina muntu abagore n'abagabo ni bamwe barangana navyo biri mu vyo abiko birasambutsa
sivyo bisambura aho ingena abantu bavyumva uko imbugita irafasha abantu gukinjika gutegura imfungugo mugera shaka kwica umuntu
yego
isukari irafasha kuryosha kinyobwa ariko amwe irashaka kwatera ingwara ingene batahura ingene akwesha ico kintu ico kibagora mugaba abantu bose barangana imbere y'Imana mugo ntibivuga ko umwana atokubaho umuvyeyi umugabo atokubaho umugore w'uyu umugore atokubaho umugabo wiwe urumva
yego
iyo bije ari umuntu kuko ndabibona bashitse muri ibi bihugu byateye imbere abadamu bari barihangane yashika ngaho umugabo yavuga gato agacamagara polisi kuko yabitahuye nabi hama ejo akicuza byageze habi kuko harabona bonye harabo twahani basubije hamwe ariko yari yashitse abitahura n'abateye hasi hahandisha si imwe uza uramponyera ku mutwe abagabo nabo arige bavyumva nabati agira turangana jewe barangana nabavyeyi bose ariko ni amwubahiriza undazovyakira hari gice utanga n'icurongo
yego
urumva ndakunda kubivuga ndiko ndashingira mu mwishe mu nzu y'Imana nkavuga nti niwa mugira umuboyi uzomuyaya wano umugore mbarira nkabari umugabo nti niwa mugira umuyayo zo muboyi niko bigenda ariko niwa mugira umwami kazo zo umwami ico utanga n'icurongo
yego
uri yubahiriza ikindi ari kubaha ijambo ry'Imana hari habaza ati okay hari wa mbarige kimwe ati pastor uravuze ngo nina mukunda zonyubaho ya biravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze ishengera akagigura namwe abagore mugamburukira abagabo banyu muri byose nkuko ishengero ryigamburukira Kristo urumva ntiyavuga ngo wowe umwuba naragukunda nawe umukunde naca kuba oya no kubitahura nawe wowe kora ikikuraba umwubahirize umuhagateka kiwe nawe natabikora amakosa zo mugwako mugaho iconzi nuko icubiba ari co wimbura
ico wimbura yego
urumva ari igihe kimwe nigeze gufata umuduga mvuye kukibuga c'indege ahantu mu taxi ne tugenda turayaga namaze afisa abana bangahe arambara ati ndafise utwana dutatu tw'uduhungu mugaho madama aguma agomba gakobwa
yego
c'abagore sinzi ingene bameze urumva umuntu yumvira uko kuri we umugore si umuntu ibere muhira ntazingene bimvuna kwirwa muri taxi urumva amafaranga ndazancanda mucira kagani ku mugabo yidoze abari imana ati mana uyu mugore ntazi ngene abagabo turuha ndakora nkazana amafaranga n'agaca yarya hamwe n'abana yiriwe yikinira n'abana mana uramugira b'umugabo yumva ingene bivuna imana iti icusabye ndakigo aca hinduka umugore
yego
aca zinduka kare gutegurira umugabo
akoza
abana kubategura icayiki umugabo aja ku kazi naca bajana ku ishure avuye ku ishure ku depoza abana aca ku isoko arasuma araza arategura ibyo baza gufungura mu gihe biri ku nkono baramesura urumva byose agereza kuba aja gutora abana arabazana arabagaburira mu gihe baruhutse arazigorora amaze kuzigorora kumugoroba urashitse
uratetse
ategurira umugabo nashitse aramugaburira urumva barangura amabanga yabubatse arushe ati mana ndabonye ko nabagore baruha mu gatondo ati mana usubize ku umugabo narihenze imana iti cage wasaba narakwemerera ingoga umugabo utegereza kurindira
kugira gusubire ku mugabo
ati ndindire gushika ryare atamezi 9 kuko warayusamye urumva hari igihe bihenda amanyama harya kubaha umuntu ntibivuga kubaye mutonyi kuri we kuramutse umuntu neza ntibivuga ko agusumba
yego
ivyo rero hari ngene abacaba ngo kungana ntitungana oya turangana umwe sarafisi chatanga ngo ntibibuza ko habo mutwe habo abakurikira umugabo umwese mu kibanza ciwe
umuryango kaburubakitse
yego
ijo gya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari muri isanga Evariste Ikadze Evariste ni tukiri kumwe John wewe uratwumva
aramutse Diane
amahoro neza uhererehe
ano muri state ya Iowa
haravugwa makinga ha wayo
imbeho gusa umwaka mushasha
umwaka mwizizoronke mu byose
narahamagaye ngo ndabatashe muranyi mu murongo ariko nta kibazo narabitahuye ko mwari bize
twari duse abantu benshi mugabo urazi ko dukomeza tubahakanya n'uburumvise ku twifurije ego John twa gutumira uno munsi rero pasteur Edmond Kivuye ikaze mubazi
twari no kurinda muramukije cyane gose hanyuma ibyinshi nari kuvuga mwamaze kubintanga nabyumvise mwinyisho nari nkeneye kuko namaze umwanya muremure ku murongo ndiko ndumviriza ariko nashaka ndamubaze yo mpanuririki cyane cyane ndahagarara kubaha mu iki gihugu cacu turimo muri etajini yo mpanuririki aba bene wacu ubu muri iyi myaka mbona bariko barahurumbira kugenda mu bihugu byatwibarutse kurondera y'abageni mugabo bakabakurikira babonaniye kuri Facebook no kubabona batarababona hanyuma mbere bikanakunda bakabarino bagiye hiyo bagakora yo mariage hanyuma bakabazana ariko bashika ngaha bikaba ibindi kumvo z'uko abo baba kwiyo baba batahamenyereye hakarerero urabona abino ubu bahurumbira bo mu bisagara gusa bajya bifise baba baboneka neza pana hari ya muzaruguru bimenyereye ibikogwa urabona arashaka kuzana umuntu w'umukobwa yakuze atakintu na kimwe akora mu rugo kubera baba bafise abakozi cono bw'abayaya canke ababoyi babafasha muri byose ariko yamushikana ngaho uraza amategeko yo muri America nta mukozi cyangwa umuyaya bire kuri we n'amategeko gutunga mu nzu ngo ashikire kumurondera abandanye mu buzima yakuri buto bagaca bahukana
urakozereka dumuhe umwanya pastor hakwishure John ubwire umunsi mwiza ngaho wayo wa
namwe murakoze
ego pastor ijambo ni kwanyu
ni kibazo ni byabindi twari kuturavuga by'amasite ni byiza kwigira ku bandi amajambere ntawe yagwanya
yego
ni automatico turavugana ukavugana n'abari mu bihugu hehe
wicanye
ntiwocuvuga rero ngo ibya amajambere azaye byose ni bibi mwengene tuvyifatamo ndashobora kukwigira ko ukanyigisha nkara ibintu byiza uri kurakora nkavyigira ko mugo kukwigana
nico kikomeye
nico kigoye ingorane y'abantu bacu barigana ejo narwa ku televiziyo umuntu ya moyo umushatsa urabije naje nkacanya nabo n'uwo muntu yambaye igipantara kirekereje naje nkaca ndabigira sinzi iyo byazananye sinzi gituma ngo nibigezweho rero nibi byo kuja kuri Facebook niki ni ibintu byo kwigana no sawa ko aguma bahanuza abihwabo
yego
urumba ni bahanuze ko ari hababitanga imbere kubaka no kumenya ko ari kintu winjemo ubuzima bwose harya naho bavana hari ingaruka nageze kwivuga ige kimwe ndi muri Canada ndavuga nti musanzwe dusezerana tuvuga ngo urupfu nigo zotandukana iyo rero adivorce no kumwe muri mwebwe yapfuye ndayivuza umudamu umwe arikanga aramaze umwaka wose adivorce yaciye ahagarika ibipapuro kuko ari kindi kintu badatahura ni kirere bakorera munsi ubuharakanye ngaha nambaye ibikoti iwacu ntavyo namba nabiguriye ngaha urumva hari neje ntibanza kumbaza ngo wagahungu uvuye hehe ngo ndandaye passport yawe oya irangwa ko ikirere urimo kirafekta kiragico kitugizeko ni vyiza rero gutahura aho bari nico gituma bashika ngaha yari yarihanganye bigaca bipfa kwere kirere cyo ngakirorohereza abantu kutubaka neza kuko ntibabihagaciro urumva bamwe no kubana hari navuga ngo reka tubanze tubane twumve ko
turi kompati turi tuzoshoburana
yaga agacanwa agacamo gahita kura ipasa hama tuzoca tugira amasezerano rero tubari abavyeyi hari ibintu byinshi rero nibi novuga ko bo byitondera kubijanye no ku kukuzana batarize gishijwe ibikogwa ego ari imiryango ifikinisha abana n'ukuri abavyeyi babirabe bavyitondere urumva bavyitondere ntari ko arafasha abana babo
umuntu aza kwibona yageze muri amahanga nyene wikorera
rero ni waronka umeze gutyo reka ko baretse
mufashe
mwigishe mwereke urumva mwihanganire niba ari umugore ube nka Kristo Kristo areme amara umubiri wacu kandi ari Imana araza yicana n'abanyavya kugira ngo abahindura abagororotse niho ugomba kumukuramo umugore ukunze ihangane umwigishe reka kuvuga ngo ehe urutwehe wakinebwewe ntaziyo biva niyo bija mufashe urumva nabagufashe
ni magirirane ego Leonce ikadze nawe
uko mbashimiye cyane Imani bampera umugisha n'umwaka mwiza kandi
urakoze uherega Leo
mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara cya Bujumbura
nduga kwijambo
nshimiyeho ukuntu mwaduteye iteka ubugira kandi muri uyu mwaka dutanguye mukadutumira umukozi w'Imana ndamukunda cyane inyigisho ziwe ndazikurikirana kenshi ariko jewe icyo ngaruka ko kuri mwa kiganiro mwa cyase kudushikiriza uri kuraraba ingo nyinshi zitambuka kenshi ingo nyinshi usanga zisi iyo nk'umupfasoni afite uburyo cy'amafaranga menshi ntushobora kugira kubaha umugabo nk'uko yamwubaha aba badafite ubutunzi muga amaze kugira ubucunzi umugore akagira ubucunzi burenze ikisanga hari kuzigurana ibintu nibyo nibyo ingaruka mbi mu bintu by'urukundo mu bintu byo kubana ikindi muri ko muragarukaho ni cyo guhurira kuri ma Facebook ego nanjye sindibibaka ariko nanjye sitaho ubu twashyakanye ndamushakishaho ndabona kuri Facebook ubushyizeho numva ndamukunze nawe arankunda ariko ndagira amahirwe usanga ari mu gihugu cy'u Burundi nawe
mwahuriye kuri Facebook
umwe wese ntazi twahuriye kuri Facebook rero umwe wese ntazi ho umugisha wiwe uri guhurira kuri Facebook ntabwo ari ikosa kuko usanga ari wo mugisha w'umwe wese aho uri niha utora rero nkuko umukozi w'Imana yama ahimiriza yama avuga ubutumwa bw'urugo bw'ingo kubaka Kristo iranira mahoro.
Uvuge usongora, uvuge usongora Leonce, kuko umwanya uri kuri tujana tuse n'abandi baturindiriye. Ugira umunsi mwiza.
Yego, murakoze cyane.
Murakoze cyane. Yego Jean-Marie, wowe uherereye he?
Bomba Brazil ya Tanzania.
Uherereye he ga Jean-Marie?
Ya ndi muri Mozambique, murakoze cyane. Muri Mozambique, Nampula, mu gisagara cha Nampula.
Akabazo kawe kwa Pasteur Edmond Kivuye canke intererano.
Yego, murakoze cyane. Je kibazo kiganira cyakiriye hagati sinatahuye neza mugo kubera ko kare nari nasumye neza kuri Facebook, ndabona icyo byerekeye. Nagerageje rero gurindira kugira ntahure neza kingo ntahuzwe, ariko mu byana nifuza gushikiriza byari ibintu bimwe nariko ndasaba mu bijyanye n'ibyo by'ukuntu abantu bubahemukirana kimwe bifuza ko bogira divorce. Hariho ibintu rero bya mbere abantu dufata menenego, ariko ari byo bintu binakomeye cyane mu bintu bijyanye no na kofinaje. Ho kenshi bikunda gupfira, niho kenshi dukunda kubibonera. Akenshi barabeshanya, kandi rero bwo kubeshanya rero bituma nubwo iyo hageze ko mubakana niyo mwa mwashakanye, kenshi ucusanga hari ibindi bintu bigenda birahinduka mu rugo, ugacusanga iyo habayemo kubeshanya byose bibandanije byagiramo. Ni kuvuga ko rero akenshi hari ibintu tuba dusaba, nuko hari nka leta y'u Burundi cyangwa leta y'u Rwanda, ko nibo bavuze ko kenshi ariho bariko barasaba ibintu bya divorce, bo dufasha bakaraba ko uko habaye ibintu by'amashure naho hakaba amashuri.
Urakoze cyane, urakoze
kwa kera umukobwa bamurungika agomba aje kubaka, babanza kumurungika kwa inasenge bakamurungika mu miryango.
Urakoze cyane Jean-Marie, urakoze. Yego, urakoze. Ugira umunsi mwiza ngaho muri Mozambique. Pasteur Edmond Kivuye mumvise Leonce na Makenga avuga ngo kobwe yo yifise canke umufasoni biratuma haba ku gasuzuguro. Jean-Marie nawe ngo bifira muri copinage.
Ubutunzi nta kibi, kuko bose barabukene kandi burafasha umuryango, kuko iyo ubukene bwaje bamwe burabatera ingorane. Uko abantu bavyifatamo no kuraba ningere n'uwo mugabo yifatiye umugore yatunze. Harya cyasha ngo zana rero wibuke ko ari je mutwe ayikora yose ni je ntegeza kuyabika. Hari igihe ivyo biba mugabo hariho n'abagore bameze urumva nta mwongo utaburi sato ibidahizwe biriho mu makansering tugira mu bo duhanura ubatse turabibona. Twasaba ko baguma baca bugufi kuko ibintu biraza kandi bigahera. Woguma baciye bugufi bakitonda. Hari afsitama kararakora cyane urumva akibagira urugo. Urugo ni umugambi w'Imana, niyo ntango y'Imana. Ikindi kujanye n'ivyingo, hariho igitabo abantu kwe kurabiramo, nkuko tugura imidugu kavusa gatabo kakarabiramo, hagira igipfa ukakarabiramo, nibasoma ijambo ry'Imana. Iyo vyagoranye hakunda abantu baragereza gufasha, ingorane zirabaho. Kandi kindi ibi bavuga ngo ubu ibintu byarunyutse, ingorane zamyeho. Zamyeho, abantu bamye babeshana, bamye bahemukirana, bamye byarabaye. Mugabo ubu kubera communication itera imbere biravugwa cyane. Nico byamye biriho, byamye biriho.
Ingene abantu bavyifatamo gusa n'ivyo bitandukanye,
ingene bavyifatamo mugabo n'ingene abantu babikomunika. Mbere harabi ngorane abantu bakaguma babinyegeje, ariko ubu usanga vyamaze gushika ivyo rero bigaca bituma ugerageza gusukamo amazi ngo umuriro uzime, ubundi nawe asukamo peteroli, asukamo amavuta. N'ingorane ku bijanye na copinage, navyo n'ibindi n'ingorane abantu bakwiye kwitonda. Nizo vya Facebook sinavuze ko atobigira, ariko navuze ko ariho babigize bigakunda. Mugabo bitonde cyane, babaze urumva. Ni nk'umuntu umuntu yashitse ku capa cahagarika umuduga ngo bavuze ngo stop. Oya oya, urapunguza kugira ngo ushobore kujabuka gusa. Kandi amategeko sayo kugusambura ingo amategeko nayo gufasha abantu kubana neza mwari aba yakoresha nabe ku itariki zibiri ku wa kabiri tariki 30 kwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2019 nakwije imyaka 30 nubatse
ndabona ko no ku telefone agafoto ka madam Katavako
Katavako urumva
tubakeze ko
mugo sinibuka amategeko nasinyiye ico gihe twasinya muri province n'ukuri sindaje kuyaraba aza iyo byagoranye natanga uranze ico ndico gana uranze ko ndumutwe urumva iyo byabaye gutya iyo byapfuye
ayiba byamaze gupfa
niba twaze okay niba hanuza abandi kandi si umuhero w'isi yo bigoranye hanuza nturu wa mbere bibaye ko hari n'abavanye bagasubiza hamwe hari abo je nabonye bavanye imyaka 10 gahera bagasubira hamwe
bakagaruka bakagubaka
hariho rero ingorane ziri imbere muri bo hari ingorane ziva hanze uyu munsi turavuga ibihugu bya Amerika turavuga ibihugu by'iwacu amajambere n'ibindi itongo rya Eden wari umugisha gusa ntacaha cariho ariko inzoka iraza icihenda umugore umugabo nawe agwa muri uwo mutego Imana ije wa mugabo ati ni wa mugore waremba mugegeye yamumuha niyo nta na seminari yari yagize kumenya inge n'umugore asa iki yavuye mu itiro acara mumenya aravuga ngo yanakarakanje nakagufa kanje urumva ariko inzoka yamaze kuhinjira ngo ni wa mugore waremba ingwane rero nicaha ingwane hari inzindi ingwane hari bitero hari abadayimoni abantu bakwiye kumenya ko biriho mu 2015 ngiye muri Canada ndasengera abantu muri rusange nsa numva umukobwa umwe yikubise hasi induru oya ntazokubaka ntazokubaka nabandanya agendera mu bintu byo kubanga no guterekerana ariko ibyo bintu byo gusenga twese narinze ko yari umudamu yubatse yavanye n'umugabo baravana baravyanya abana babiri ndagaruka muri Canada aho hari mu kwezi k'umunani ngaruka mu kwezi kwa 10 twari twahuriye Montreal dusubira guhurira Ottawa mbona umudamu n'umugabo n'utwana arambara ngo uranyibuka nteka ngo ndi waho ndi wasengera arambara ati uyu n'umugabo wanje tugira dusubize hamwe tugizogira mariage mu kwa 11 nago mbuzoze kuduhezagira none ni kuki bari bavanye hariho rero ibikurikirana abantu hari wimwe mumbi Imana irakundi ngo shetani naranki ngo kandi kuva ngo ukijijwe cyangwa usenga ngo byose bicaye wa mahoro Imana ishimwe mugabo je ndibuka inkuru ya Yesu yagiye kuramutsa kwa Lazaro na Maria na Marita Marita acatangura kwirukanka ategura
inzimana
acatangura kurega mutonyiwe kuri Yesu kandi Yesu niho yicaye ari rero nakubaye ngo iyo Yesu ari mu rugo byose namahoro kai Marita acarega mutonyiwe ngo ariko ntibikubabaje kubona mutonyi wanje yicaye ngaho acatangura gutana amajambo kandi Yesu ahari mugabo bamenye ngo Imana yakunda imiryango yawo kandi Imana irababaye imiryango yawo kandi yashobora kubatabara abo vyagoranye ntibihebure basaba amasengesho basaba bahanura muri ibihugu barasaba psikologi babayagire hari uwo twego turaga mu isi y'izamara ngo ekaye ngo nta psikologi nkeneye ko n'igihe twubaka siho bari ekaye nca ndabona ntigihe wibaruka ntushobora kwanka umwakirizi ngo igihe wasama inda nta
siho yarari
hariho abantu badufasha turakeneye abadufasha ikindi Yesu yaravuze ngo umugambi w'Imana si uko abantu bavana batinuye ko Mose yavyemeye ngo nukubera gukomantara kw'imitima iyo twababaye mu mitima irabibuye
bikanka ku butumwa
bikanka vanga sinzosubira kumuvugisha nta muntu nzosubira kwizera abagabo bose nico kimwe abagore bose nico kimwe iyo umutima wakomantaye biragoye naho ugira gute iyo turasaba Imana ibakize Zaburi ya 73:41 iravuga ngo igihe nari mu mubabaro umushaha wanje ugatekegwa n'umubabaro nari mbura bwenge nari meze nk'igikoko iyo umuntu ari mu mubabaro aba nk'igikoko rero ni ba Simon bakize ni bahanuza abantu ni abanze baruhuke gatonyi ntiyihute cyane gufata ingingo duca tuvana nabanze iryo shavu ribanze rihere
hamabone gufata ingingo
abone gufata ingingo imana ibaheza
ego turakiri iyo migisha turase janvier ku murongo wa telefone janvier uherere hehe
Mbere mu gihugu cya Kenya mu murwa wa Nairobi
akabazo kawe kwa Pastor Edmond Kivuye wihuta kugira ngo tumuhe umwanya wo gutwishura nawe nyene mu masegonda make
ndanze kumuramutsa cyane gose ndamwifuriza n'umwaka mushasha
murakoze cyane
ego nukuri turabashimiye cyane ku kuntu mwatunganije icyo kiganiro ugiye kubiraba uyu munsi jewe ndiko ndabona yuko mu gihugu cy'u Burundi n'u Rwanda ikindi murundi wo ngaho Burundi
turiko turakumva kandi unyarutse dusigaranye umwanya nyamuto
uriko urabyihweza uyu munsi n'iki kibazo nyamukuru kuko duseruka ku kuntu imanza zitunganyije imanza z'ubukwe kugenda nari wo muzi nyamukuru cyane ibintu byarahindutse ariko abantu ntibashima guhindukana n'ibihe ugiye kubira uyu munsi ukuntu imanza zitunganyije mu gihugu cy'u Burundi ubukwe ni ikintu gitwara amafaranga menshi hanyuma ugasanga inyuma y'ubwo bukwe ugasanga abantu ingo zisigaye bari mu bukene
ugira umunsi mwiza ngaho i Nairobi muri Kenya Janvier urakoze wabavuga ko bisa nkuko biva kuri iyo minsi mikuru sinzi ko ari vyo pasteur dusigaranye iminota ibiri gusa akajambo kanyuma mubwira abariko baratwumviriza abakunze ibijo rya America abo muzoja kuri muri Canada muzoja kuri aba za Maine n'ahandi muri uno mwanya musigaje muri America
no bari uwo muntu nti kugira umunsi mukuru babikore nkuko bashoboye mugaye inkomezi bashira muri iyo minsi mikuru abari zo nkomezi bashira no mu rugo hari itandukanye hagati y'ubukwe n'urugo urugo ruza nyuma y'ubukwe inkomezi bagize bazishire no mu rugo hanyuma ikindi no vanga Imana ibahezagire ibaho umwaka mwiza cyane ibaho ingo nziza ibaho imiryango myiza ibaho ibibondo byiza kandi n'abatararo nk'ibondo umugambi wa mbere w'urugosukuru nk'umwana kuko uhora yavuze ngo babane babe umubiri umwe babana karamata point final nta mwana ariko umwana ni nyongezo nibaza n'umugisha nibataza mubane amahoro imana ibahezage
ego murakoze cyane gose pasteur Edmond Kivuye tukibutsa ko muri umwungere mukuru mwishengero eglise vivante ku isi hose abandi dushimiye ni mwebwe mwariko muratwumviza nshuti bakunzi yakoze Fatima Limasi Kalala yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Rob McLean bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe nije na indemesheje muri sanga mushobora gusura kumva kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu.com ku izina rya bagenzi banje ndabike banure ndabatumirira mu biganiro vyacu bitandukanye muri vyo harimo amakuru y'igihe c'isaha 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda n'igihe c'isaha 1:30 mu Rwanikwe